quindi la 10 Sbirghi America. Radio Sbirghi America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Benjamin William Mkapa wigeze kuba perezida wa Tanzania yitabye Imana. Mu byo yibukirwaho harimo kuba umuhuza mu biganiro byo kunga Barundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu 2015 nubwo ntacyo byagezeho.
Yarakoze uko ashoboye gufasha mu byo biganiro, burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufise ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye, ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro.
Uwo ni Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi avuga kuri nyakwigendera. Muri Sudani impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yahungiye muri Amerika, aho hanze y'umugabane wa Afrika Ubushinwa bwihimuye kuri Amerika witegeka gufunga imwe mu nzu za ambasade yayo mu mujyi wa Chengdu. Mu kanya aya makuru tuyagarukaho duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani, aho Peter Biar Ajak impirimbanyi iharanira ko ibintu bihinduka muri icyo gihugu yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo ni utugeza aho iyi nkuru.
Yahunze afashijwe na Leta ya Amerika, yamuhaye impapuro za viza zihutirwa we n'umuryango wiwe, ni nyuma yuko perezida wa Sudani yo Muammar Salva Kiir ategetse ko anyuruzwa canke yicwa. Umwunganira Jared Genser yamenyesheje ko yaburiwe n'abategetsi bakomeye mu gihugu ciwe. Yashitse Washington mu ijoro ryo ku munsi wa kane inyuma y'uko yinyegeje mu kiringo c'indwi zitari nke mu gihugu ca Kenya, hamwe n'ingorane yagize zo gushobora kuhava kubera ingingo zo kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Peter Biya Ajak afise imyaka 36 muri iki gihe yatangaje ko yaratekewe n'ubwoba bwinshi cyane mu ndwi za nyuma imbere y'uko ashobora guhungira muri Amerika. Amenyesha ko yumvise aremurutswe igihe indege yamuzanye muri Amerika yahaguruka. Ajak yanonosoye ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya Harvard, yarafashije gushiraho inzego nshasha zijejwe umutekano w'igihugu. Yamara izo nzego zaramupfunze mu myaka y'inyuma yaho. Ni umwe mu banebagura bikomeye intwaro ya Perezida Kiir. Yafashe minenegwe kugabisha kumunyuruza canke kumwica mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017 abandi banyasudani yo mu mumanuko babiri batavuga rumwe na leta baragandaguye inyuma yuko banyurujwe mu gisagara cha Nairobi. Ibyo byatumye leta ya Amerika ifatira ibihano abategetsi batanu bo muri Sudani yo mu mumanuko. Jack yasavye Amerika gufatira ibindi bihano abategetsi bo muri ico gihugu harimo President Salva Kiir.
Urakoze Fidel Niyongabo, tugumane gato utubwire iby'uko inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba yari igenewe gushakira umuti ibibazo bya politiki muri Mali yarangiye nta masezerano agezweho.
Inama hagati yabo bakuru b'ibihugu bitanu byo muri Afrika mu burengero yamaze amasaha atari make ku munsi wa kane. Babonanye na perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'abayoboye umuhari w'abagira imyiyerekano isaba ko atanga imihoho. Ivyo biriko biba mu gihe umugumuko w'intagondo z'abayisilamu ushobora gutuma igihugu kija mu kajagari. Yamara twigoro twabategetse ibihugu vya Niger, Senegal, Cote d'Ivoire, Ghana na Nigeria naco twashitseko. Batangaje ko ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi mu karere ko muri Afrika mu burengero CEDEAO mu mfunyapfunyo rizogirisha inama ku munsi wa mbere. Mahmoud Diko umwe mu bayoboye umuhari w'abagira imyerekano yatangaje ko atantambwe n'imwe yashitswe ko mu biganiro. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero yabaye inyuma y'uko intumwa zishirahamwe CEDEAO zigerageje mu kirigo c'imisi itanu guhuza impande zitumvikana muri Mali. Yamara icyo gikorwa cyarangiye ku munsi w'Imana urangiye atantambwe zishyizwe ko. Perezida Keita yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2013 atera aremegwa bikomeye kugira ahagarike intambara imaze igihe yatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Ubushinwa bwategetse Amerika gufunga inzu ya ambasade yayo mu mujyi wa Chengdu. Ibyo bibaye mu gihe umwuka mu bukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Fidel Niyongabo nabyo urabitubwira mbere yo kugenda.
Ubushinwa bwafashe iyo ngingo n'umunsi wa gatanu kwishyuye ku ngingo Amerika iherekwa gufata yo kugara konsula yabwo muri leta ya Texas. Yatangaje ko ubwo buserukizi bwari bwahindutse ikibanza cyo gusumiramo urusaku. Ivyo bibaye mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri teritose karakurushiriza. Ubushinwa bufashe iyo ngingo amasaha make nyuma yo kumushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo atangaje ko imigambi imaze igihe kirekire yo gukorana n'Ubushinwa atacyo yashitseko. Itangazo ryabwo ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa bwamenyesheje ko ingingo yafashwe ari nyishu yari kwiriye ku ngingo itagira inseguro yafashwe na Amerika. ubwo bushikiranganje bwa giriza Amerika ko ariyo yonye niri nyuma y'imigenderanire mibi ihari muri iki gihe hagati yayo n'Ubushinwa busaba Amerika gusubira bidatevye ku ngingo idasobanutse yafashe igasubira gushiraho uburyo bwo tuma imigenderanire n'Ubushinwa isubira kumera neza. Yamara mushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo avuga ko igihugu ciwe kitazosubira gufatira kuvya abategetsi b'Ubushinwa bavuga kwa ahubwo izofatira kugene bazoba bigenjeje.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Tanzania aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba president w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Mu myaka 81 yaramaze ku isi, ine muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo kunga abanyapolitike bo mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka 2015. Mu mwaka 2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake berekanye bwo kumvikana. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Umutama Benjamin William Mkapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cha Tanzania kironge yubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1938 aseze yisi afite imyaka 82. Urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa, mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri ico gihugu yarusha hariko harabera ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'umuhari CNDD wayigwanya ico gihe. Domiciano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye patari gake cyane cyane nk'igihe n'abamfise ingorane n'igihugu kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta, ko narigeze nko kugira utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira no muhari CNDD-FDD bariko baraganira ibyerekeye igisirikare, bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana kubyerekeye uruhara rw'intwaza ngabo za CNDD-FDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu. Baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije.
Mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe na kare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka 4 akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018 avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri buri ndonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020.
Free, fair and credible come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta Charles Nditije yabwijwe ijya Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye kwa amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro vyitwa ko vyari guhuza leta n'abatavuga rumwe. Mugabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugana mwe na leta bicane baganire amaso mu yandi. Kwa mbere hariho imvo zamuvuye kuwe nyene hamwe n'abamufasha mu biro vyiwe. Imvo za kabiri novuga ko zavuye ku bakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Nta nama n'imwe y'abakuru b'ibyo bihugu yigeze iba kugira bige ikibazo c'u Burundi.
Mu mpera z'umwaka w'2015 Umuhoza Mukapa yagiye Bujumbura kubonana na leta avuyeyo yabwijwe ijya Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na President Nkurunziza, akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriweko na leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nk'uko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga. Yamara siko vyagenze. Kubuwahoza rumwe y'u Burundi, Perezida Domitiano Ndayizeye, impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane, ariko akagira ati none mwebwe mupfuki ku kimwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye, tutahubwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi, na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze Mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana, nawe ufise ingufu zimeze gute, ntushobora kubafasha ngo ubafatanye. Ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD FDD, yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yawujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze, yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Rokoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve muri Tanzania tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Lusenda, ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko, ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Vedaste Ngabo arakomeza.
Ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu, ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi, ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Lusenda, bose bavuga yuko bateye impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko, kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse. Ntakirutimana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse.
Yemerwa kwibaruka mu kwezi kwa gatanu, kenekerezi ya 16/2020. Mugabo kuva nibaruka nana gakuru ko kumva yuko umuntu ategezwa kuvya ku ifomu. Hari nabafunze umwaka wose batarajya ku ifomu, turarindire twumvirize ibyo muri HCR ingene bigenda.
Iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana, umunyamabanga w'iyi nkambi.
Kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi, abana bavutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko, mbere no ku mafomu ntibarashyirwako. Aho rero bikika cyaboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS, bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'ababereye umubyeyi kuva kivuka, kuva amasaha abiri ahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu atakindi kintu mucyangi, ayo kuva ku mezi atandatu cyatangura gufungura ibintu bitandukanye. Biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 but abana babo badafungura, ibyo navyo bikacyeboneka ko ababyeyi bararushe cyane, bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo, bikacya biboneka ko naho nyene abamama beshi baca bajya murika ya malnutrition, ibyo navyo bigatuma ababyeyi keshi bahanasiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za service, ndetse n'igihe baba bakoze ingendo.
Twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza, abandi ntibaronke ibyangombwa, abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kuronderwa. Rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejwe amakte de naissance y'abana babikore ningoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba kuri karangamundo nango nago riba riri kuri acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mulondani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafumu nyuma y'igikorwa pa munaseri birimo byo gutanga za telefone zaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi. Mwamenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa, ahubwo n'impunzi zo muri inkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani. Zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti.
Turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bukenya cyane, ibyo byo bigacya bituma abarefuge bajya kwisumamwo, hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nk'ibubira yoshika nk'ibukabu kuraba utundu Kenya yozana nga kugira natwe tumufashe mu kwiteza imbere. Uwo nawe agacahura n'ikibazo cy'uko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufise nk'impunzi byarataye garanti etwovuga ko byateye garanti muri Desembre y'2019 irangiye. Aho naho nubwo twiciye ngaha ibyangombwa leta ya Kongo yategeza kuduha kugira ngo twemegwe nk'abarefuge bazwi mu gihugu ntavyo dufise.
Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mu Ntara y'Kibuye.
Vedaste Ngabo tugushimire kuri iyo nkuru. Hashize ukwezi President Evariste Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yavuze arahira cyangwa mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yavuze ko gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu biri mu byo ashyize imbere. Mu Barundi bahunze harimo n'abanyamakuru barenga ijana bafashe ubuhungiro nyuma y'aho ibitangazamakuru bakoreraga bitwitswe. Abanyamakuru imbere mu Burundi n'abahunze bakiriye bate amagambo ya President mushya? Mugenzi wacu Diane Nininahazwe amaze kuvugana na Jerome Niyonzima mu Burundi, wakaba ari mu bagize urwego rushinzwe kureba imikorere y'itangazamakuru muri icyo gihugu, na Bob Rugurika uyoboye radio RPA ikorera mu buhungiro.
Mu majambo uhungiriza na kamukeza na majambo meza ariko wumva yuko arimo kuryoshadyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi reka no mutumbeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangije ikiringo ciwe Burundi ntakiriho, reka tuvuge uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye. Iyo ariko aratera akamo Abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo Barundi bahunze, yibagira icyo abo bamenyeshamakuru bahunze, yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze. Bahunze intwaro yica hajya mu Burundi, bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu, bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi, bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'ibyo byagirije byo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka.
Oya ugiye kubira abana ntacigeze gihinduka mu bintu byacumye Barundi bahunga, harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa.
Ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba Bobo.
Abamesha makuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu, n'abanyagihugu nabo abamesha makuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora akurya twavuga abaganga. Reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe, uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu, ni ukuvuga abamesha makuru bawo ntabwo arigera bacisha mu kanwa, nta kamo arigira batera bonyine nk'umugore wamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati Abarundi bose bahunze. Jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje na kamo kandeshimye nigeze numvamwo utubuze nta kamo kandeshimye nigeze numvamwo ubugwane ko ari kahamagara abamwisha makuru bomo bagatirirwa n'amaradio mbere kanugagwa naho tubigira twumva vuga ati namenyesha makuru mwahunde turabateye akamo mu minsi idatugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasiguriye n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoroha
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo kituma burya ubwa mbere nakomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi munyesha makuru nicyo kituma rero mu nca makera genda babwire yuko akamo kandayishimiye karimo igifungu cinshi gose nta humure riri mu kamo kandayishimiye ico gituma nibaza kandi nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Jerome Niyonzima nk'umunyamwugari ngaho ku rubuga mw'igihugu Burundi kazuza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazuza k'umwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero no kuvuga umumenyesha makuru arihizina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha makuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha makuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga woshobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyesha makuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega hoba hari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyesha makuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba imana
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri muno butegetsi bushasha naka
sino jangu kawze mango ndondeli bindi byinshi mvuga Jerome ahejeje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kumwuga w'umumenyesha makuru mu Burundi ari mu minwe n'imiziri ibiri hamwe hariho umugwi w'abamenyesha makuru ubwabo abo rero ntikijya kubatandukanya ngo tuvuge ngo abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etique rero nibaza yuko ibyo byose abamenyesha amakuru mu miryango no mu butanga nibo bakwiye kuraba nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora vuma twikinga amategeko hanyuma tukikora twikinga n'ineza ya bose aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umumenyesha makuru kari aho rero njyewe ngenda bivuge nkandikanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umwuga w'umumenyesha makuru kariko kajya mu manga iyo ndazi iyo mwaga sendedesede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi zisa ko bamutumye mugenzi wanjye Jerome Niyonzima hari mu gwego sente turabizi nzi yazivugi hari imyaka wundi myaka cumi ariko nagenda mu kimwe agende mu nama izikurikira ababyogira ababarire biyandike umutamana nibareke kuba nabe nk'abacangero ubundi nyine nagiye kuyivuga ba leta bagejeje gukumira utwabo n'uguhenda bahenda nibagende bahagarariye iteka cy'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndashaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi ugeze sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nibwe mu gace rebe ntitubabwiye ngo nibakore ibintu na biriya sente ndetse tubategeka ariko nibaraba ingene kuyandika umutamana ubwo bwose bwamye ruvuga nk'ubwego bw'ikingero kuri leta niriyandika umutamana bahagarariye agateka kabagiye bamenyesha amakuru ariko baratotejwa mu Burundi narinde kudenda
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa ubushikane muri sente nubwo no musudahagarire sente muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu n'icyo aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo ugwego sente biyambika umutama uko tayobugira cyane sente yovugira badamenyesha makuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kuja imbere y'ubutungane atahusubira kuja kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira nuko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyireguro vyabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwahava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari ujya kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyeshamakuru apfunzwe n'igihugu kiba kiriko kirahoma
nuko rero Bobo yari yavuze ati aba nta cyizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabije inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana gahindukira
ye no kuba kajambo kanyuma fise na bila perezida ishimiye kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura ibigambi yifuza kajambo rero je nibaza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu byose bimubye ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambi bari bageje kubaka demokarasi i Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo ubundi busubire kwica igihugu cy'amasano yose.
Jerome Niyonzima namwe akajambo ka nyuma Hamaduha n'agahindukira
iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwunirwa gukubiteko bwaba ubutegetsi bwishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri biriya dutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko vyogenduka.
Inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya naho tuyasoreje ariko tubararikira andi tubagezaho mu kanya Nshimiye mwe mwese mwaramuduteza amatwi n'abagenzi banje bandi bamfashije kubagezaho aya makuru yarahagarariwe na Eddie Rwema yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala ye ndi Jeffrey Mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.